bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu iganiro vya inogenekerezo rya 28 ukwezi kwa 9 muri 2018 hano muri studio 7 muri kumwe na Joy Diane na hazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukaba muri ko mucumva muri mu Burundi mucumva ku mirongo migufi ya short waves kwari mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu turi kandi gyanini no kwisi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook yacu ni vewa radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Burundi kuri uno wa gatandatu hazoba ihayanishwa mu gihugu cy'u Rwanda bavuga imurikwa exposition mu Gifaransa y'ibicapo. Iryo hanishwa rizokorwa n'umuyabaga Divin Nduwimana w'imyaka 23 aho azokwerekana ibicapo acapa akoresheje ikaramu. Icivugo c'iryo hayanishwa rya Divine ni Le Burundi au rythme des années 1990 bishatse gusigura mu Kirundi ngo Burundi mu myaka ya za 90. Iryo hayanishwa rizoba ririmwo abaririmvyi b'abarundi bamenyekanye muri iyo myaka. Kwereka ino nico civugo gucapa ku mwana w'umwigeme mu gihugu kiciirondera muri ico gisata ntivyoroshe n'umwuga ushobora guteza imbere uwukora. Intambamizi ishobora gutangira abakiri bato bafise impano zo gucapa ni nkizahe? Ivyo bibazo vyose Divine Nduwimana twatumiriye uno munsi araza kubitwishura. Divine, ikaze kw'ijwi rya Amerika kandi wakoze kuduha akanya. Turazi yuko usigaranye gake kugira ngo uje muri iryo hanishwa uri kuritegura cyane. Wakoze Divine.
Ego,
akazina kawe La Vida kari kuri Facebook na kiwawe canke na gatazirana.
Na gatazirana. Amazina yanjye ni Divine Nduwimana.
Ako ka La Vida na gatazirana.
Ego.
Hari uwo cayibaza ati mbega none namwebwe mucapa muragira udutazirano bivuye ku vyo mucapa canke nako wihaye ku cyo nyene. Nuko rero Divine wakoze kwitaba tuduge ku kiyago duhereye kukubaza mbega ibintu byo gucapa wabitanguye ryari byatanguye gute?
Ego, ibintu byo gucapa navuga yuko ahanini nagiye kubona yuko nshoboye gucapa ngeze mu myaka mu mashuri yisumbuye. Aho mu cigwa cyo gucapa nyene nabona yuko ndonka amanota menshi ashimeye gusumba n'abandi bakanyegera ngo ndabacakire. Ndabona yuko ushobora kuba afise iyo mpano, nico gituma nacinda nabibandanya ndabishyiramo inguvu gushika aho ngeze uyu munsi.
Ariko ico cigwa co gucapa mu mashuri yisumbuye uravye ivy'abana mu Burundi usanga bacapa se ahanini ibintu mvuga ati nocapa ntashaka ku isoko nkagurisha. Wewe waracapa ukabona ati iki gicapo naho ndagicafye biri mu vyigwa ni ikintu mbona noshobora kuratira nkahereka abandi nkereka abavyeyi nkumva ndishimye.
Sinavuga yuko yicapa muri iyo myaka, ndavuga yuko nashobora kubyerekana ahandi kuko naranabinyegeje ibyo nacapa n'umuhira nacapa ninyegeje. Kuko nawe nimwe ngo ni n'ibintu bisanzwe sinyitaho cyane kuba nobyerekana mu bandi.
Wacapa winyegeje kwereka iga Divine?
Nacapa ninyegeje kuko ibintu nakunda gukora kenshi ugasanga nk'umushyira abavyeyi kugira ntibabone yuko nasamaye ntariko ndakurikira ivyigwa canke ntariko ndasubiramo ivyigwa nkahitamo kuja ahantu nkiherereye ntacapa.
Ico gihe utwo ducapo wacapa wiherereye twari tugizwe n'iki? Abavyeyi hari umunsi bagufashe kura ducapa birakubera intambamyi birakubabaza baragukarira ati Divine hagari kubanze wige ibiharuro?
Utwo ducapo na capa ya mbere nakunda ahanini gusubiramo icyo nabonye ahandi nta nk'ibitabo twakoresha mu ishuri ari nk'umuntu mbonyemo nkumva nomusubiramo nka mucapa hanyuma abajyeyi baratibye barabibona baratibye barabona amakaye nacapiramo mugabo nta ntibambere intambani nta na gato baravuze ati dushaka ko uzana amanota meza mu ishuri ibindi ntacyo ibindi bashobora kubikora nta na kimwe ngira imana nayo manota ndayaronka ntibaba bakinkariye
hama wize ibiki muri ishuri ryisumbuye uhejeje muri kaminuza wakurikiranye ivyo gucapa canke
mu mashuri yisumbuye nize ya scientifique hanyuma mu mashuri ya université naho niga iby'uburimyi n'ubworozi
turaza kubigaruka ko tubwire ingene rero wahavuye ubona yuko gucapa ari byo byo kubera byose ariko uravuze ati naratanguye ku ishuri nka capa bikagenda neza abana bakanyigira ati ducapire turabona kucapa uracapa winyegeje ababyeyi barakubwira ati ntacu mugihe uri kurabikora ukabangikanya n'ishuri kuri ino saha tuvugana na Divine Nduwimana ubu bicapo byawe ahanini bigizwe n'iki
ibicapo byanjye ubu kuri izina saha bigizwe akenshi ni navuga n'amasura y'abantu icyo bita portrait igifaransa nkacapa navuga ari nk'uwumpumye kumucapira ibyo bita amakomande nibyo ndiko ndakorera ko ubu kuri uyu mwanya
ayo masura portrait uko umuntu asa ucapa abandi abagenzi ababanyi abaperezida b'ibihugu bitandukanye ucapike inde
ntanguye ndacapa nk'uko nabivuze ndacapa ku umwe wese ariko kumva ko ari ubu nayifashe nk'umwuga nk'akazi sindabicapira ku buntu mubyumva hariho agashiri kabute bama kugira ngo abacape abandi nabo ari nk'aba biriyumvi ari nk'abandi bantu nyene navuga le haute personnalité ndabacapa kuko mba nzi icyo nshaka gushikako
yego tubaze kubigaruka ko Divine ariko dusaba abanywanyi benshi rya nino bashaka kukubaza utubazo reka tubanze tubakire hama tuduge ku kiyago wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Michelle ikaze ku ijwi rya Amerika Michelle uratwumva
ukatina ni kweri mbazo mutima
ego urakoze cyane mishu uherereye
jane muzigati santre
sabwe
ndi muzigati santre muri bubanza
muri imusigati muri komune bubanza intara ya bubanza
komune muzigati intara ya bubanza
no komune komi musigati
yego kweri turakomeye
no musi rero tuhagutumiriye Divine Nduwimana umigeme murundi kazi acapa nkuko mwabonye kuri Facebook yacu nakabazo canke n'intererano
nakabazo mugaza kugatana n'intererano
nduga ku ijambo
twacambire twagira tumubaje twagira tumubaje twahonye ingene yacapa kandi bicapo kweri biracomoye ntacyo bibaye uko twagira tumubaze ati none izo mpano mwazihawe gute ko tutatumenyereye abakobwa bashushanya mwene byo bintu ama ikintu n'intererano no twagira tumuhe yatuyoheye kubona dufite nk'umumama ariko nawubyita ashushanya ikintu nk'icyo kandi turabona ko umenga kiramushyikiye imigambi ikomeye turanamuteza n'imbere mu kazi kiwe wagira ati mukeri nagiye ko atuhemuka yuguma kakana tumerera n'abandi kugira nabo icyo kibazo bazakirangura ndabibonye kuri Facebook naryohewe ati ni byiza cyane kubona umurundi kazi nk'uwashushanyira nk'iyi
urakoze cyane rwose Michelle yego Divine wumvise akabazo ka Michelle umwishure
ego byari igishaje cya mbere sinabashije kwitahura neza icyo bashatse kuvuga
yabajije ati ngo iyo mpano yawe wayironse gute sinzi kwavu umubwira ati ni Imana yimpaye canke burya impano ziratandukanye hariho ababiforsa nk'uko bavuga mu gifaransa bakabikorera ko bakavuga ati ntegereza kuzoba iki akasoma ibitabo akagira iki hariho abandi byiza nawe iyo mpano wayironse gute
jene uvuga yuko impano nyine ni iyo wonka mu ukavuga ati ukabibona hakiri kare yuko ufise iyo mpano hanyuma ukabasha kuyi navuga kuyishimikira ko kugira ngo ego kugira ngo ize guteza imbere. Hariho abakize Imana ni benshi cyane mugabo atayo bakoresha mugabo je narabonye yuko ibifite ishobora kwashikana kure.
Ego nuko rero ngira ngo ahari yashoboye kumva inyishu yawe hama Gadivine, wewe mu gucapa nk'umwuga waravuze ko ubikora nk'umwuga, turaza kubigara kubitubwira ingene ubikora nk'umwuga nimba bikubeseje, ariko imbere yo gushika ngaho onye nk'abazi canke bakunda ibintu byo gucapa barazi ko gucapa bitandukanye, hari habakoresha ico twa kwita amarangi abandi bagakoresha ibitandukanye, wewe abo bantu ucapa ubakoresha ukoresheje ubacapa ukoresheje iki?
Ikaramu y'irangi ari irisa n'ubururu cyane irirabura ibyo bibiri nizo nkoresha, hanyuma ayo n'ibindi bica kunshapisha amarangi abitwa bita peinture ibivugo ku bubiri.
Ukoresha ikaramu iyo umuntu ayikoresheje niyo haba ku rupapuro ageze kwa futa ntaga gome akoresha nk'iyo bayakoresheje crayon, we bishitse ugacapa hama ntushima amaso ntushima ugutwi ukabona ati kwa gutwi nti kwari kumeze nk'uko nashaka uraheza ugacubigira gute ico gicapo cawe kibimfa gusa canke?
Oya, imana ya nuko kuva nacapa kuva nabitangura nk'umwoga nta kipapuro na kimwe ndatanga kugira ngo nabonye ngo ngo sinamushoboye. Mfuma ntabwo ukuntu mbiyayiriramwo nka muzinyangira nyine ku buryo bitaboneka neza desira nyine gufukafuka ayo makosa niba nakoze, kuko ikaramu n'ikintu kidasigika naho hari novuga habereye ubuhinga kumenya kufuka ayo makosa wayagize.
Hanyuma ga Divi, mu bumaze gucapa bakamwakomeye harimo nk'abandi, nacishije amaso kuri Facebook yawe ndabonamwo nka Esther Kamatari mwamikazi w'u Burundi, abandi uretse Esther Kamatari umaze gucapa ni nk'abandi bakomakomeye?
Ego abakomakomeye je ahanini natangiye ncapa abaririmbyi, kuko nyumva ari kintu mu buzima kindyoheranye indirimbo ni nabyo nindiga ndiko ndacapa. Nkaba naratangira gucapa ku muririmbyi wo ngaho mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ariwe The Ben. Nkaba naracafye abandi Wino ariwe Big Fizzo ego n'abandi benshi.
Hama iyo uravye nka The Ben wacafye ukaraba nka Esther Kamatari wacafye, urabona ko barashusha, urabona ko umuntu ayibonye aho imanitse avuga ati urya n'intuzi asanzwe amuzi?
Ego biraboneka kuko n'abantu barabinjira ati ni kuri ni kunyene ni kusa uwo muntu nyine nacake aribona ko ariwe akanshimira ati ni kunyene.
Muri abo bantu maze gucapa hariho abo wabicapye batagusabye? Kuko nk'abo sinzi ko bari babigusabye bamaze kubona ivyo bicapo vyabo ayo mafoto yabo bakubwiye iki bavuze iki?
Abo nyine natanguye ko bicapa nabo nacapye batanisabye, ariko nyine ku baranshimiye no ku mbuga nguruka bumenyi barabishira ko ati umwana w'umurundi kazi yacatswe. Ego baranshimiye cyane.
Ego burya mu mwuga uwo ari wo wose, haba abamenyeshamakuru, haba mwuga wo kuvura, haba mwuga ukubeshejeho uwo ari wo wose, hariho akantu katazopfa wibagiye kama kagushika kunyota uryamye ukibuka ati narakoze iki kintu kandi ndacishimiye. Nkawe Divine Nduwimana, mu bantu bose umaze gucapa, mu bicapo byose umaze gukora, nicaye cagushitse kunyota gusumba ibindi?
Kibazo kiragumbiye kuko abacapa bose uwacapye wese aranyungura intambwe niko navuga, kuko aranyungura kumenyekana, aranyungura ego novuga vizibilite. Sino hitamu ngu ino ya mali akamaro chane kusomba langi
bose nashaka kubaza nka ya indura ukavuga ati jena hona gacapiye ino ndayicapye neza gusomba ndayikunze kubera irangi ryafashe gusomba chane. Zose zirakuzi.
Oya, reka mvuge yayo nacapiye umuririmbyi wacu Big Fizzo igicapo navuze ego nange ndakira abantu bavuga ati ego kabisa ndiyemeye nicyo cyangiyoheye muri byose.
Kuko wabona Big Fizzo aje asa nka Big Fizzo nyine cyane, ukamubona nk'uwo umwe ngo ariko araririmba uramubona.
yego kumbe nyine icyagiye kongera nuko yacyaye imanika mu nubuga mu ikibyo yewe kugira nyine anyereke uko nawe nyine yagishimye
nuko rero ijwi rya Amerika rigutere intege hama turabandanya n'abakunzi bacu barijya nino bagize ico batere abice kuri Facebook yacu turafise ya Dronis Adronis ikaze ku jwi rya Amerika
ego numvise uwo mwene mama w'umukobwa numvise ego uwo mwuga wiwe n'umwuga mwiza cyane ego umva yitwagisa kabatse tumubaza kambere
nduga kwijamba uco tubwira naho uherereye
ego jendi iteka Burundi ego kabwo batumubaze nawe ikintu agiye gufasha abantu benshi bafise yongabirano yo gutaba ariko bakirimu batazi kugira ngo kumbure bamenyekane nabo batera imbere bamenyekane bajya habona bashoboye nabo kwerekana icyo bazi twagiye tumubaze koko icyo yoba yumvira kugira nabo abo bamenyekane
hari habo ubona ngaho mu kibano igitega gadroni
abo barahari bafite ubushobozi ariko kumenyekana kumbure bikagorana
urakoze cyane divine aca kwishura divine wumvise akabazo ka Adronis
ego nacumvise cyane nashaka kumubwira yuko abafite impano n'ibyo baruzuye kandi ni benshi kandi bataramenya uburyo buvuga bukwimenyekanisha ariko igihugu ndabifata nuko ikintu ugikunda utegeka kurondera inzira ishoboka iyo ari yo yose mugabo ntibasaba abo bose baba bafite iyo mpano ariko baranyumvikana aka kanya ko ndahari ku rubuga rwa Facebook munyandikira ari icyo mushaka kumva cyangwa ntushobora kubafasha ari inzira naciyemo nkazibabwira ego nicyo ahanini mbona nabafasha ego
izo nzira waciyemo hari izo utari atubwiye kare wavuze ati ndabikunda ndagira iki hari izindi nzira ziba zaragutumye gushika aho ugeze ubu gadive
ego novuga ahanini amabizinesi sosiyo hamagarira abagwaruka rwinshi kwijukira kuzarura kurura yakorera kuko niho ubu abantu benshi basigaye bahurira bakaba bakaraba ibiri kubera birafasa mu gihugu cyangwa bakaraba iby'urwaruka ruri kurakora naho nanjye novuga nakuriyeho abakunda ibikorwa byanjye benshi kuko icyo nacapa cyose nanagishyiraho bakakibona gutyo bakaza baramenya bagiragirana n'abandi ati muragenda murabe umukobwa yitwa Kunoko
gutyo ugasanga uramenyekanye
ego
nuko ejo rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda umutumire wacu no munsi ni Divine Nduwimana umuyabaga w'imyaka 23 acapa ahanini mu gucapa acapa amasura y'abantu baba bazwi canka batazwi umugabo yatubwiye yuko ahanini ahimbagwa no gucapa abaririmbyi Divine Nduwimana turafise na Sabata ashaka kubaza akandi kabazo canka interera na Sabata ikaze ku jugi Amerika
yiriwe neza
uherereye hamuduge ku ijambo
kunitwa Sabato Israel ndetse mu Rwanda mu karere ka Karongi aho bita ku mubuga mu Rusenyi Nyagatare.
Ikibazo canke interina kwa Divine.
Nagira ngo namushimire cyane mu byukuri ni gikorwa cyiza kuko nzatwe mu Rwanda byaje tubyita ubugeni. Doku menya gushushanya ukigana amasura y'abantu ukigana ukashushanya nk'ibijyanye n'umuco ngira ngo mushishikarize cyane kujya shushanya ibijyanye n'umuco gakondo nko mu Burundi no mu Rwanda dufite imico imwe ugereranyije na kera nko mu gihe cy'abami akajya shushanya agerageza kwigana kuko igihe cya kera abami bari bameze uburyo imico yakorwaga uburyo bashingiranwaga uburyo baragiraga akajya shushanya mbese ibintu bijyanye n'umuco cyane kugira ngo urubyiruko rurusheho gukunda ibijyanye n'umuco kuko iyo ngiyo ni industries ikunzwe cyane mu Banyafurika kugira ngo mu by'ukuri nanamusabe niba byakunda ajya agerageza gukora n'abanyarwanda kugira ngo bamenyane ibyo bintu babizamure cyane bagere no ku rwego mpuzamahanga kuko usanga nk'abantu bari hanze mu bihugu bya Amerika hari abantu b'abazungu bakunda ibishushanyo nk'ibyo baba shaka kubireba kuko birabatangaza cyane wabonye nka gutyo yaragiye ashushanya umwami w'umwami w'i Burundi nka mwambutsa akamushushanya agakora nk'abagaragu n'abajabe n'uburyo bahingaga uburyo bakoraga ibintu by'ibisabo akamushushanya
Ya urakoze cyane gose Sabato mu gihugu cy'u Rwanda reka duha kanya Divine agirica avuze kuri iyo zonterano zawe Divine umvise ibyumviro bya Sabato
Ego ndamushimiye cyane Sabato nkabona ndambwira yuko mu minsi yose nari natembereye no mu Rwanda kuko ndi umuntu akunda kuraba hirya no hino iby'abandi bakora ndabona yuko no mu Rwanda ba Eri ntambwe nini mu bijyanye n'ibyo gushushanya hariho abo twagiye turavugana turaja novuga en contact ego bubangira tuzoyaba tubishike ko ibyo Sabato yasabye
ego turase kandi na Alain ku wundi murongo wa telefone ya Alain nawe w'ikaze Alain uratwumva
ego ndabumva
aho uherereye hamuco duga ku ijambo
ego je ndi Bujumbura ego
nduga kuko
anyuma nagira ngo manje gukeza Divine ndamukeze ko yoba yarabonye impano yiwe maze akageza kuyibungabunga gushikaho ayigira umwunga none rero bitera intege n'abandi bari nyuma yiwe koko aracyari muto iyo ubonye umuntu akiri muto amaze kuba agerageza kubungabunga impano yiwe ndetse n'abari iruhande yiwe bakamushigikira biratuma ubwiwe n'ikibano ciwe bitera imbere none rero nibaza ko ni kimwe mu byo yokora maze nawe akagerageza gufasha abandi kwiyumvamwo no gutera imbere bakoresheje impano Imana yabahaye gushushanya si ibintu benshi bakunda gushira imbere ariko ni kimwe mu bintu byo bidufasha cyane cyane iyo umuntu ariko yabona ishusho biramutuma yiyumvira kure kurushaho abari kwarumviriza gusa none hamwe iyo mpano yoyikoresha cyane cyane ndavuga nk'iyo uri kurigisha ukoresheje amashusho sicyo kimwe naho umuntu aba ariko aravuga gusa iyo umuntu abonye ikintu biratuma mu bwenge bwiwe sinzi ko nokwita ingene nocita haba inkabuzo zimutuma nawe yiyumvira umengo yocakora ikintu canke atahura gusumba ikintu bariko baramubwira none rero numva yo ifasha nka nkama akayikoresha agafasha abandi kubikoresha ndetse akagerageza gushushanya ibintu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose nk'uko nagiye mbona abigira mu mashusho nagiye mbona yakoze
urakoze cyane gose Alain ibujumbura mbwira umunsi mwiza Divine urumvise ibyo Alain akubwiye aragusabye ko na Sabato yari yabigarutse ko baragusabye yuko uzurashushanya byose na kahisuka kagarukamwo urumva ko bizokorohera ko ibyo abakunzi bawe bakubwira ukora woba urafise ico cifuzo yuko uzogaruka muri kahise ku Burundi bicije mu mafoto n'amasanamu
ego cyane nayo novuga niwo mugambi si mu myaka ica umwaka ibiri iri imbere nuko noshinga ikigo kiratiro niko novuga aho yaba umuntu cyangwa umunyamahanga wese acinjiyemo ashobora kubona ishusho y'u Burundi kuva kera gushika aho bugeze ubu
yego turaguteye intege na twebwe Divine parfait nawe turi kumwe mu kiganiro muri isanga parfait uratwumva parfait turacyari kumwe ku murongo wa telefone turumva parfait tudashoboye kumugumana Divine tugarutse kuri ako kazi kawe ko gucapa nk'ubu igicapo cyose kugira ngo gitunganye watubwiye ko uracapa abatandukanye kandi urumva umuntu ntasa nk'uyundi ntakora nk'ibindi ugerageza yuko icukora ari uko bamumenye ni ikintu kigusaba umwanyungana gute nko kwicara urahera sangapi hama bikazo gufata iminsi canke umwaka kugira ngo biheze
ego isura imwe y'umuntu ku ikaramu irantwara iminsi ibiri iminsi ibiri navuga sayo masaha
mirongo ine n'umunani
ego oya sayo yose vuga yuko nkunda gucapa kuva mu gatondo kuva nk'isaha navuga zitandatu zo mu gatondo gushika isaha cumi hamwe akazuba gatangaye kuza nkacampagarika hama nkasubira gucapa nijoro navuga nko ifatiye hano yari nk'amasaha akarenga 12.
Uravuze ikintu ngohera nka saa 6 ukagarukiza saa 12 cyangwa gasubira amasaha. Niyo masaha korohera nk'abanditsi barafise ukuntu bavuga ati jewe iyo ndi kugatara kabona buke buke ndandika cyane. Wowe hariho ico mu gifaransa bavuga ngo inspiration kikwanspira gusumba umwanyuro nka mwizo inspiration gusumba undi gadive.
Ego umwanya ncapa ko uratuma ncapa uko shaka ko ncapa ncapa ko ncapa neza ndazinduka kare nkivyuka hamwe atari n'ibindi byiyumvira biba bikiri mutwe nicara nta nkikonsantra nka capa hanyuma mu ijoro kubera ndavuga ati ntawe uri karangora nta nduru yose yatekanye yaryamye niho jemba kudakora.
Ego nuko ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga Jean-Luc Ikadze ahuherereye hamuduge ku ijambo.
Yego nagire ndabona ikibazo. Ndakewe ndasimana yo gusaka. Ama nifuza yuko twamenyana amaranje azo ndasaka uko ndabizi bukewe. Yego ndi muntu aracibito.
Uri muntu aracibito ke mu gihugu cy'u Burundi.
Yego.
Jean-Luc Inga mu cibito kuri kuri atwumva gute ijwi rya Amerika?
Atrawumva neza kuri kwa
mukoresheje my FM.
Yego.
Urakoze rero inyishu yirindire ku radio. Urakoze Jean-Luc kugira umunsi mwiza mu cibito. Ariko imbere yuko ndakurekura gato ga Jean-Luc uramaze kwigerageza buke buke uravuze ngo urafise iyo mpano uramaze gucapa nk'ibishika binga.
Yego cyangwa umuntu ndamureze ndashaka kumucapa.
Eh.
Yego.
Hamumaze gucapa ibingana gute?
Ana byinshi kuko naho ndagira nyine ndaho nyine ndazigira jewe nyine ama ndabiye nk'abantu nyine uko nyine bisanzwe.
Ihako rero tugusezera Divine atakwishuye nkumbura yarafise nawe tubaza kubaza reka tubareke muyage gato umubazanye utwo tubazo hama kugira aho uwo musanga Divine urafise Jean-Luc ku murongo?
Yego, naramutse Jean-Luc.
Jean-Luc uramwumva?
Ego ndamwumva.
Ego nashaka kugutera inyige ubandanye ukora ucapa hanyuma nashaka kubaza nkuko mwese nakora ibyo kubibaza mucapa mwambiye ko mucapa ibyo muri kumurabona ucapa umuntu umucapira hehe urabyerekana
urumva nyina byo umuntu ashaka kumucapa uko ari nyine n'abantu bakareba bakabona yuko nyine ari we tere kuko nyine
ego muri abo bantu ntawe urakubwira ati wonshaka hari mukubwira ati uragute umpaye agashiruka gute ukumva yuko nyine utoubira nk'uwinjira muri uwo mwuga
urumva sindashika kure nyine nsapfuko nyine nimwe bisanzwe nyine sindashika kure nawuze nkonshikira imbere hama ariko ndakora nk'ibicapo bikomakomeye nze ndabisubiramo.
Urakoze Jean-Luc ugira umusimiza ngaho mu cibitoke. Ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri isanga umutumire wacu ni Divine Nduwimana ashushanya abantu akoresheje ikaramu turafise na Samuel. Samuel kaze ku ijwi rya Amerika.
Ego ndabumva.
Uherereye he?
Ndi mu Kirundo ibwambarangwe.
Ubwambarangwe havugwa make.
Asha na mahoro na mahoro.
Kuduga ku ijambo ikibazo canke interano kwa Divine.
Nagira ndamubazeho Divine. Icyambere na mbere tuba turamushimira. Ibigira kabiri nagira ndamubaze. Ndamubaze ati mbega ibyo bintu byo gushushanya abantu ibyo bicapo ni ibyo wize mu ishuri cyangwa byaje biva mu mutwe?
Samuel wari kurakurikirana ikiganiro kigitangura?
Eh.
Yari yabyishuye araza guca ku masonga muri make ntacu urindiri nyishu ku radio.
Nagira ndamubaze ikindi. ati mbe none abafise yindi gahunda yo kwigisha abandi ibintu bizo by'ubucapo. Yego.
Ugira umusi mwiza samuri ngaho bwambarangwe mu ntara ya Kirundo mu Burundi.
Yego.
Divine umwishoyere usongoye kuko ariho benshi bashaka kuvugisha kandi utubazo tumwe tumwe wari watwishuye.
I'm going to go to the house.
Ego cyane gose mu gara hari kuko oya si kwigisha ukundi nuko yakundi uko yakundi kimura kimwe.
Eh kurakoze cyane gose Divine. Turabandanya ikiganiro muri sanga cuno munsi urumva ko hariho nka Jean-Luc yakubwiye ati je ndafise iyo mpano uri kuraraba mu kibano cyo Burundi baba bakiri batonya baba bakuze canke iki urabona ko gucapa babitahura ni benshi baza bakubaza ati je ndafise iyo mpano canke
eh uretse ko turabana na benshi kuri Facebook hose turabasanga ko abarundi n'abandi bacapa ndabimitsi n'icyo cyane ariko novuga yuko n'ihambwe cyo kutamatera wanashaka kuko kera baracacyahuhira bikabyo yari cyo mushyiza ariko ubukora babona n'abandi ariko baratera imbere bariko batangwa na bumwe gusohoka. Ariko turahari kandi turi benshi.
Kurakoze cyane. Turasi na Daniel ku murongo wa telefone. Daniel ikaza uherereye hama del ahuherereye hama ikibazo cyawe deo deo untumwe akazina ka urumva ko ndagasubiyemo naba katari gake. Uri ngozi duga ku ijambo deo arakumva
ama nasanda mu bajyako maze kubona abantu benshi bashaka abantu bakaba nk'icyo kugaba nyine cyo kukamba nyine baba bazi.
Deo udutunge ijwi ryawe riri hasi cyane ku buryo ntaco ndiko ndumva uri kuravuga kandi abasigaye bose niko bicamira mu mariko ratwumviriza. Urashobora gusubiramo ikibazo cyawe?
Atubwira murabona abantu batatura abandi bakabaha nyine ifoto yabo nyine niyo baba bafise. Nagira ndamubaze yuko uno mwibyo birimo mu byo bakora hariho nk'abantu bakaba bakunda gukoresha nk'amafotogra bakoresha amapare bagashima guha abantu babacapa ndavuga yuko nawe yobabikora nyine abantu akadara amashusho yabo sinzi mu mumba
rikamufoto. Urakoze cyane umusi akabazo ga Divine.
Ego nabyumvise nashaka kumushura yuko ibyo nyine iki kibazo cyo nyine ni byo nkora abantu barampa amafoto hama nkabasubira.
Mbe Div isoko ryawe ringana gute ubu unye kuko urumva waravuze ati narabitanguye nkiri ku ntebe y'ishure ni ikintu kiriko kiragufasha kubaho kuva ku wa mbere gushika ku yundi wa mungu kuva itariki imwe gushika itariki 31 uraronka abagusaba ko ubakora ku kazi nawe ukaharonkera uburyo.
Ego cyane ngerageje kugereranya nko mu kwezi kumwe babaye bake ndaronka batatu ariko yamwe benshi naho ndashobora gukora n'ibicapo birenga bitandatu.
Nimba atari banga ibicapo vyawe twobisha muri mu bizimvye canke mu bikirirutse?
Oya ku bisanzwe si bizimvye ugereranyije noga na karite mbana guhaye n'ibintu bisanzwe cyane ego abantu ntibitinye sinzimvye novuga yuko bijanye n'ibyo mba nabahaye.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umutumire wacu ni Divine Nduwimana acapa akoresheje ikaramu. Mbe Divi hagukoresha hambavuye gukoresha ikaramu urahezo gacubishira kugi hari habashira kubitambara hari habashira kubindi bintu bihinyanyuye nki ibirago intaro hari habandi bashirima kubishira ku masahani canke umucafi wese afisa hashira igicapo ci wujyo karamurishira kugi
ego ani ndeshya ku gipapuro hamwe no ku no kugitambara ego aho habiri niho nabonye ikaramu ishobora gufata cyane ahandi naragerageje mbona umengo nifata nkwara umwanya munini cyane ndabwatirika mbinatangura ku gipapuro no kugitambara
hama ico gisata cyo gucapa mu Burundi urakivuga ku iki ngisata giteye imbere cyane
sata cyane no gucapa ino mu Burundi oya nta na gato n'ibiteye imbere nitwe novuga yuko ari nabwo rugamba turi ko turarwara kugira ngo turonke ikibanza natwe mu gihugu
iyo uvuze muronke muri benshi babikora murabise agashira hamwe muhuriyemwo
ego turi benshi jewe ni novuga nk'umugwi sanze nkoreramo witwa Shaka urimo abandi bacapa ariko karuhande nk'abanikorana mugabo no bwo yuko ubu turi benshi n'umugwi muri uwo mugwi turi benshi ariko turagerageza ko twoteza imbere nyine uwo mwuga wacu
hama muri abo benshi uvuga nk'abana b'abigeme baragwiriyemwo kuko abana b'abigeme bakunze kuja inyuma ugeranije n'ibindi bintu bindi imyuga itaba imenyerewe gukogwa muri benshi nk'abigeme
Eko nuko yuko twitwa benshi ariko mbonye ngo ariko baraza bariko barabona yuko harimo akarusho benshi bariko barasohoka novuga bari barava muri ya mazu yabo bahora binyegerezamo bakaza bakatwereka ibyo bakora ati natwe niyo mutwinjize ego
Ije gya muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiyo ni muri sanga mutumire ni Divindu w'Imana ariko ratubwira ubuzima bwiwe bw'umwana w'umwigeme acapa twase Jean Marie Kundi murongo wa telefone ka de Jean Marie
Murakoze
uherereye
ubutumbura
uduge ku ijambo interano canke kibazo
interano ni kibazo
uduga ku ijambo
kandi mbanje kumutera intege ikibazo nacyo nagomba ndamubaze ikintu yoba ariko arakora kugira yubahure abandi bigeme kubera hariho benshi bishyiramo yuko abigeme badashoboye gucapa ubu rero nagomba kumubaza ikintu yoba ariko arakora kugira ngo bagwire nyine bikuremo ubwo bwona ubwo bubahuke bamukurikire yego saba murakoze
urakoze Jean Marie Bujumbura bwira umunsi mwiza
batwese
divine hari umugambi wihariye ufitiye abana babigeme kugira ngo ico gisata gihurumbigwe nk'uko ibindi bihurumbigwa
ego no vuga umugambi uyundi ni uyu nyine ndiko no ganyura urugamba ndiko guko nejo aho nzogira imisho y'ibikorwa byanjye babonereho nabo nyine akaryo kubona yuko umurundi kazi ashobora kugira aho yigezeje ashobora no kushikaho agira ihanishwa ryiwe nibaza yuko byo nibabibona bizobabera nubwo nk'abuzo bafite nk'ibintuzo bakicubura nabo nyine bakabona yuko bikunda
ego hamaga divine hari ufata nk'akarorero mu gucapa nk'abacafyi bamenyekanye hari wowe ucapa uvuga ati jewe ndashaka kuba nka ntuzi cyane
oya nta na gato heko byeshaka ahubwo ngume jewe ndi muri kwa gucapa ishikaramu kwanjye mvuge ati nisumbirizeho jewe nyine nisumbye kuko nibake nubwo bashakisha ikaramu hirya no hino urumva nta kitegerezo mfise nta n'itegerezo mfise benshi ariko niha yuko ari jewe jenyine ni jewe nzoguma nisumbura ego
kandi usibye yuko n'ikaramu riba rigoye no kwandikisha rimwe na rimwe ico wanditse utegereza gufuta iyo mpano umugani wawe yahawe bakenya twese na Felicien Kundi murongo wa telefone Felicien ikaze
Tugara mu kijyanye.
Turagukengurukiye uhererehe ga Felicien.
Imwaro
mu gihugu cy'u Burundi intererano canke kibazo kwa Divine.
Nago madamu bate. Nasanze yandikira iki ibintu yandika nibiki bijanye n'iki
ibicapo ushatse kuvuga ibya chapa
yego
aho imwaro uri kudukurikirana gute ga Felicien
ubiriza kuri telefone
utwumviza kuri telefone rindira inyishu kwa Divine yari yabice ku masonga ariko Divine turaza kumusaba twihanganye kuko FM zacu zapfunzwe mu gihugu cyo Burundi hari habo bigoro ugasanga ntibakurikiranye byose ariko arakwisha Felicien abandanye kuri telefone yawe rero turi kumwe ugira umunsi mwitse wumvise akabazo ka Felicien Divine
ego na kumvise nshaka ndamishwe yuko ibyo ahanini chapa ari amasura y'abantu abantu baba bashaka yikunda bacupira ari amafotosiyamo yabo akaba ari amafotosiyamo nkoresheje ikaramu ryanje
yego hambavu yabo bakusaba aturancapira canke bamwe batubwira wewe barira ati ntegeza gucapa ko ndabakunda ayo mafoto yandi yivyo bataba bagusavye uyashorera he ahanini yabo bataba bagusavye ati ncapa uyashorera he isoko ryawe rinini ni he ni mu Burundi nimba ari mu Burundi n'urwaruka rugura cane cane
oya isoko ryangiriye mu Burundi ariko urwaruka hanini novuga birabikunda ariko n'ubwo bitaronse kuko buryo bwo kubasha kugura isoko ryanjye rero kenshi riri mu bantu bakuze abantu ababyeyi nibo usanga bari kuhashorera
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga aho no munsi turiko turagaruka kuri Divine Nduwimana chapa ibicapo bitandukanye amasura y'abantu batandukanye Divine ubu rero ababyeyi bawe baragushigikije jana kwijana watubwiye ati narize ivyo burimi ariko ivyo burimi uriko urakora ivyo gucapa nivyo uzobandanya gushika canke urategekanya yuko uzosubira mu ico gisata wigiye
ego nuko ko ndategekanya cyane rwose gusaba mu ico gisata nigiye kuko ngerageje kwisana hariho isano riri hagati n'ivyo nigiye n'ibindi mazawe kuko kwete abarimu ndetse n'aborozi bakorera mu mitumba mu bavuga baviza cyane aba situation rurale iyo nayo nubwo yuko ni itazi gusoma no kwandika ariko ubazanye ibicapo ukabigisha mu bicapo sinzi yuko tukubivuga yuko ibishusho bitanga novuga byoroshye gucishamo inyigisho kuri gusumba kuko ukumva amajwi cyane ibindi bintu ego ndikontegura yuko nobandanya ibyo nigiye hanyuma nkazozanamo niyo mpano yanjye
ukazofatikanya izo nyigisho utanga ucicije mu mafoto ukora
ego
nuko Pierre nawe nyine turi kumwe ku murongo wa telefone Pierre Ikaze aho herereye hamuduge ku ijambo Pierre uratwumva
Ndabumva
uherere
muherereye
mu kigati
umusigati
nduga ku ijambo
wagira mubabyeyi kandi kabatu ngaho batoye noneho ko tubona ahantu henshi duherereye ayo amashure y'ibicapo ntayo tumenyereye ntabwo byari bimugora iyo ariko arabyigisha nk'abantu cyane cyane nk'aho dusanga batashye
subiramo twumve akabazo ka we Pierre
narindi ndabwatiza ati brave aha mu misozi nyene abantu usanga batasomye ntabwo bibaye mugora kuko yari karapfigisha abanyagihugu batasomye
ego urakoze cyane
Pierre
ugira umunsi mwiza yego Divine sinzi ko uratangura izo nyigisho zawe ariko uravuga ariko akabazo kiwe nimba utarabitangura niwabitangura ntibizohava bikugora kubiha abantu batasomye biciye mu bicapo
ego ndegeje kumwishura ntaje ndatangura ego mugabo nimatangura nibaza yuko ibigoye ibigoye na gato mu byo nize narize kuganira nabo ndazi ukuntu ushobora kuganira nabo ubereka amashusho kandi inyigisho ukazitanga bakazitahura ntabwo bigoye na gato
ni umugambi utegekanya kuzokwikorana ni umugambi utegekanya kuzokorana n'ubushikiranganji ubiraba ni umugambi utegekanya kuzokorana n'iryo shahamurimo cyane
ibyo byose ndabimenya mu minsi iri kiraza kuko ndiko ndategura no kubandanya aya mashuri nkashyira ko ego nkashyira ko urundi rubyiruko rw'amashuri ninaheza niho nzoheza nkaraba yuko aho abo twokorana aba ari bo aho noshobora kwisanzura nkakora uwo mugambi wanjye
nuko ejo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga Gaston Ikaze Gaston uratwumva
ndabumva cyane
aho uherereye hamuduge ku ijambo
je mperere ahantu bita mu Kibitoki komine Mabaye nashaka kumubaza kubera nzi yuko abakobwa benshi kenshi usanga badapfa kumenya ibintu nka biriya yabimenye gute uko byamuje nko kugira abimenye n'ukuntu n'ikintu yakoze kugira ashobore kuba yabimenye
Gaston ikibazo yari yacishuye araza kugusubiramo gatonya ego ahima bayi ijuru rya mbere kuri kurikirana uciye kuri FM Zinga
ubungubu ntago bigifata haheze imihafi demo
hariho uwari yatwakuye we yari yatubwiye ko aca kuri FM reka turaza kumubaza twumva urakoze cyane Gaston urindire inyishu nimba utari kuri telefone utari kuri twumva kuri telefone Divine uratwumva ego umwishure Gaston majambo make ku bibazo byo wari wabyishuye ariko urumva ko ataho bari ko baratwumva bacishije muri kano kanya mabaye
ego Gaston nomishaka yuko ari ahanini nishaka nta bundi buhinga nakoresheje nta impano sanko sise ariko narishije nishaka kugira ndabe yuko nanjye nokuramo ikintu kujya uwiga ikintu kugira azoshike aha ariko jewe nashimishije cyane kuri iyo mpano mfise aba ariyo nshira mu ishaka
urakoze Divine Gaston ibaza ko watomokewe n'inyishu Gaston tukiri kumwe ku murongo wa telefoni ijuru rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri sanga cuno munsi muva gihariwe ku bicapo vya Divine akora hama tugarutse rero kuri yohanishwa gejo aho bukera Divine ngo tubwira muri make ni hanishwa ritegekanije gute urategekanye kuzokwerekana iki hama kwera iki washimye kuri ha mwe nawe muri kumwe icivugo kiruranisha mu myaka y'igihumbi 1990
ego icyumviro aho cyavuye mu ngereje kukivuga mu Kirundi ni Uburundi ku mudiho wo mu myaka 1990 icyo cyumviro cyavuye ko ni muri iyo myaka na navutse ejo niho nzohimbaza imyaka 2000 yanjye
tukwifurize isabukuru nziza
ego murakoze niho rero icyo cyumviro cyanyuzemo ndavuga nti aho ngeze ni impano mfise ndabona ku munsi w'amavuko wanjye nkoraba nkasohora iyo mpano nkayigaragaza ahabona ndaraba ikintu cyo jana n'iyo myaka ndavuga ati asanzwe no mu Burundi bakunda ari nko mu makaraoke bakunda kuvuga indirimbo za kera ariko aho wajya uti ibi ni ngari birenze cyangwa ubu asa gute cyangwa ubu witwa gute bikabananira cyangwa ukakireka rero nkorere kuri nshoboye n'ikintu kizaba gikozwe irya mbere bikoze ku muziki w'Urundi iyo myaka hanyuma uko bitegekanijwe ejo ku munsi wa gatandatu kwinjira ni isaha 12 n'igice zo ku mugoroba gushika isaha 3 zo nijoro
bizobera he
aho bita kuri Campero Club ni mu Sex Association ya Jombora
hama ni kwa gusa kwinjira cyane
ego ihanishwa ni kwa gusa kwinjira ni kwa gusa kazi
ego nuko Divine hama iyo mudiho mu 1990 abaririmbyi muzaba muri kumwe ni nk'abandi
abaririmbyi ubu ni no kwita umutumire mukuru Vixizo niwe novuga azombe azohagarikira ko babyita umupara niwe azohagarikira ihanishwa ryanje abandi ariho abaririmba kera nabo nyine natumiye bishobotse ko bazoza nabo nyine tuzaba turi kumwe abandi bose Na
ko umuririmbyi nyamukuru azoba ari Big Fizzo of Arias.
Ego.
Nuko reka tukwifuriza amahigwe, tukwifuriza isabukuru nziza ya 2024, uraza kutubwira aho wibona myaka 10 uzofise 34, ntuzobukira umuyabaga cane gose. Ariko hariho nka Valentin, nawe nyina ashaka kubwira ica bazije Valentin Kaze. Valentin? Valence, uratwumva? Valence ni turiko turamwumva. Claude, wewe uratwumva ku murongo wa telefone?
Ndabumva cyane.
Ahwerere ha muduge ku ijambo.
Bo dewe ubundi. Ndi Burundi.
Yego. Tuga ku ijambo.
Umusanzu dere mato moteri ntege yo umukobwa wacu Cindrine. Bo natwege yena nabibonye jyari ndavuga ati ibintu byo kudesina natwege turabizi cyane gose yabwona no kumwegereza kugira ngo nimba ibyo dufashanye kuti ifashanye kubera nk'ino byo kudesina turabizi cyane soso musaba rero umusaba ko natwe yo duhamagara tukabwa hamwe mbo nimba ari umenye dusumbya tukabwerekana hama tugakora ibintu nyine byiza cyane gose
yego. Urakoze cyane ngira umunsi mwiza Claude.
Sawa murakoze.
Ego. Divine urumvise Claude ibyo avutse?
Ego, hawa kuti no kwishye cyumviro cyuko ngira mu minsi y'imbere no vuga ki reka dukore ikintu duhamagare abo hirya no hino bacapa kwa ikintu umugani wo twokungurana kuko ubumenyi ni bwinshi cyane mu byo gucapa umwe wese afise afise impano yahawe afise uko abigenza mu gucapa.
Ego. Hamaga Divine ejo habukira tubwira ko imyaka 24 izo birumanye uravye ahushitse ni ntambwe ushima nta cyo uvuga ati we naratanguye kera mbangeze kure uravuga ati ndashima aho ngeze canke hama mu myaka 10 20 uribona gute nka Divine w'umucafi.
Ego nubwo ko aho ngeze ubu ndabishima cyane kandi sinibaza yuko niba natanguye ntebye nta na gato ahubwo ngira imana nabitanguye kare n'imyaka navuga ntibiranjana. Aho nibona mu myaka 10 iri imbere ndabona nk'uko nababwiye na fise cya kigo kiratiro aho umunyamahanga wese n'umurundi wese azaba yisanze kugira tubashe gusangira hamwe mu bishushanyo igihugu cyacu cy'u Burundi.
Ego muri ivyo bishushanyo uri kuravuga ivyo uzokwerekana mwo nk'ejo kugira ngo abariko barumva bagira ayo matsiko bavuga ati ni naza nzobona nk'ibi atari banga wateguye kuzokwerekana ivyaha.
Ego nkuko nabivuze shimikira ku masura naratoye mu mafoto nashoboye kuronka y'abaririmbyi indirimbo zabo zaranze iyi myaka ya 90 ndavuga ati reka abari bo nsubiramo ejo nibo ndabatumye kuza kuraba bavuga amazina byo ntosubira nk'ibyo bishaka byo kuza kubiraba ariko ndabizi neza yuko bazoshimiye kuba nakoze.
Ariko mu bo watubwiye harimo nka Big Fizzo mwumvise mu buhinga bw'ivyuma bace badushiriramwo mu karirimbo kiwe ndakumisinze. Reka rero turuhuke gato hama tugaruke gusozera ikiganiro turacari kumwe na Divine Nduwimana n'umutumire muri Isanga ino munsi.
Sabure segunda e kanamu se wijana kavuze zina jawe naravina kaga foto kawe hari naho bishika mwijoro nkakisegura bonawe yuko mwizuzi twahurira kuko iminsi yabaye myinshi kandi nawe urabizi ibisati mabiri mukunyica Minu sange Sinze 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 Sinze
akaririmbo ninda kumisinze ka Big Farriers, bamwe bamwita Big Farriers abandi bakamwita Fizzo, ariko burya izina giwe rya nyaryo ni Mugani Desire. Hama rero ejo Divine uratubwiye ko muzaba muri kumwe na Fizzo muri ko murerekana ivyo vyaranze imyaka ya 90 ko nawe yamenyekanye muri iyo myaka naho menga harabaye imbere gato no kuvuga nka inyuma ya 90 wewe utara imbere yaho inyuma yaho muranunga Divine hama rero nk'umwana w'umwigeme intambami uhura nazo muri uwo mugabo wo gucapa haba mu kibano haba mu vyerekeye ibindi vy'uburyo niki hari zuhura nazo nimba muzihura nazo ni nkiza
ego jewe nara novuga yuko nagize amahirwe yo kuba yo mu bikoresho byanjye nkoresha ata amahera nshi ibigugwa ay'ikaramu na magana atanu ari igipapuro n'igihumbi novuga ku vyerekeye ibikoresho nta kibazo ntangira ahubwo ikibazo nyamukuru ni uko ukuntu mu Burundi tutaraha ikibanza umwuga wacu aho niubona ibikorwa byawe atikubita agasha vuteti reka nterere uyu muntu ariko arakora igikorwa cyiza turacyari inyuma cyane mu gushyigikira umwuga w'ibishushanyo
ariko nta ntambami y'abashobora kwibaza ati ariko arakora ibintu bitamenyerewe kuko nko mu bakiri bato mu myaka yawe benshi ni bamwe bakura abavyeyi babwira ati dushaka kuzoba umuganga dushaka kuzoba iki niki nta bavuga ati yarakiri muto kugira ngo akore ibisumbye akore ibindi atari gucapa izo ntamba nkimuhura nazo
ntamba n'ibyo ntizibura hirya no hino arabagenzi b'abavyeyi arabavyeyi ba na si ntamiri ntamba ni mugabo barijijanye mitima bakavuga ikimunga ko tumenyere yino ntituzi ibyo uzomuzanira bakamera nk'abijijanye mitima nyine ariko je nobahumuriza yuko inzira ndiko ni inzira itunganye kandi ni inzira nzi yuko izonshikana kure
yego ni benshi bashaka kuvugisha Divine ariko bose ntituza gushobora kubakira ko dusigaranye iminota ibiri gusa tukaba dusozereye yamara ngoboka ntitwomwe imijambo twari twamenyemereye kuri muha ari ku murongo wa telefone ngoboka uherereye mu majambo make ikibazo gira Divine aronka umwanya kwishura
ndi ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda mu turere twa Ngoma mu murenge wa Gashanda nimwe kumaze kubashima ndabiri kamera no geza mutegeza nibyo ubuze nziye era gukaja n'ubwirwa rw'u Rwanda ko yabasha kugira ngo atere imbere akomereze we kuryana naza no mu gihugu cya cy'u Rwanda natwe tukabasha kumwigiraho byinshi urumva ko ari ku ntumbero nziza ikomeje ifite ahazaza ejo heza aho turi kujya
yego
kandi mwakoze cyane mu kiganiro mwateguye uyu munsi
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza nawe Jean Claude ngaha mu gihugu cy'u Rwanda Divine araguteye intege mu mwanya mutonya umwishure hama duhave duca tugira akajambo kanyuma tubwira abakunzi bawe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika
ego ndamushimiye cyane ariko nk'uko sinabashe kumwumviza neza cyane ururimi rurangora ariko ndumva yuko ari amajambo y'ukuntera intege ndamushimira cyane
ego hama Divine akajambo kanyuma ubwira abari ko barumviriza ijwi rya Amerika ubwira abakiri bato ubwira abana b'abakobwa ubwira abashaka gucapa bafise iyo mpano akajambo batekerana kahe
ego hambavuye ibyo mu mwanda kubashimira rya mbere hanyuma nkatumirira aba novuga ahanini ugwaruka mubikiye mu mpano zaronse tureke neza gucapa impano zose ushobora kuba ufise mubikiye ni muri iyo mpano nyine niho wateguriye kuzoronkeramo ikintu ntibikiye rero bakomeze ishaka hanyuma tugabe yuko kuko
kizindi n'igihe cyacu dukoresha impano zacu eh kwizo mpano zawe ubibutse nawe aho ejo bashobora kuza kuziraba muri iyo hayanisho uri kurategura
ego ejo nabasaba ko two abari Burundi nabasaba ko twohurira twese Bujumbura ikibanza ni kuri Kampala Club hepfo ya Smart Stage igihe cy'isaha 12:30 zo ku mugoroba
urakoze cyane gose Divine Nduwimana tukibutsa yuko uri umwigeme w'umurundi kazi w'imyaka 23 ariko ejo hukera wuzuza 24 ukaba ucapa amasura y'abantu atandukanye ejo ijwi rya Amerika niryongera kukwikorako uzotwitabe nk'uko no munsi watwitabye yakoze na Fasil Gebeho yegeranije amajwi afatikanije na Laura Twagirayezu na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazu na indemesheje muri sanga yuno munsi nshuti bakunzi mubandanye mu byohagwa n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye mu kanya turababwira makuru azobagezweho mu gihugu cyo Burundi n'ahandi.
Diane ni nina hazwe urakoze ku kiganiro muri